mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isame na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe gumira twumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Amahoro nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Nikiganiro mwe gushikirizwa na Joy Diane ninahaje
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu
ingendo hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kumusaba wasubire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze Uburundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirijwe haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu biburaje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya perezida mushasha hari icizere aha abamenyeshamakuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyeshamakuru zigo niki ku butegetsi bushasha, niki kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nyino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri mu zaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze n'uko perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitanye n'Uburundi byo bagora kuvugira kuri ino radiyo yugawe muri ico gihugu. Turasabye imbabazi rero ku bibazo nkumbure vyari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo tushe kuyaka.
Yego, mwakoze namu kugutumire.
Reka ikiganiro cacu Bob tugihere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyeshamakuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe nk'uko tubigisha, bwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bene utwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikiringo cy'iwe cya gatatu. Muzi yuko aricyo catumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo. Yaragumye atera kamo abarundi abasaba gutaha, ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahitatamo kuko ntazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobandanya arangura ibyo Burundi izo yakora. Rero je nibaza ko atari ubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo uhungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka no mukubeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangije ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho, reka tuvugwa musubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ari karatera kamo abarundi mu majambo babikisha mu majambo mu maradiyo nengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD yukwa nka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara imbonera kure uwo mugambi CNDD-FDD washize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta
aho hari mu
rwego rw'iperereza
aho hari mu 2015 inyuma yivyo vyagije vyo mu 2015 tariko turaronda n'uruhande gusa tariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure koko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubira aba ntacigeze gihinduka mu bintu byacumye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bacumye ubwicanyi bwinshi buba harimo umushikiranganji w'umutekano arenga iyo mibunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya buraya haba za leta zunze ubumwe za amerika byaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane gose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarongoye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuzwe mu bwicanyi bwinshi muri iyo myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu mbere y'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko ku bwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya CNDD-FDD naho Ndayishimiye atariwe yari ayihagarariye rero bisigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashigikiye amabi yose yakozwe nabajya abantu uko ari babiri yanacumye bajya mu bihano
ariko nashaka gusaba ariko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushobora kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo c'abamenyeshamakuru uyu yarabaje ati akamu yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vya vuba bobo
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nariko ndavuga biri mu byacumye abamenyeshamakuru bahunga nagomba tubabwire yuko abamenyeshamakuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu abanyagihugu nabo abamenyeshamakuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushyikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyeshamakuru bawe ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bo nyine nk'umugwi w'abamenyeshamakuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nako ngerageza kugusigurira kujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyeshamakuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo icumbuze nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagarira abamenyeshamakuru bomowe bagasigirirwa n'amaradiyo mbere akanogagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru bahunze turabateye akamo mu minsi iza tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvishane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora
ngira yabashize muri rusange mu mpunzi rusange muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nahise nishyura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi umunyeshamakuru nicyo gituma rero munsi y'amake nagira ndababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igitungu cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka nta hugure riri mu kamo ka Ndayishimiye ariko gituma nibaza nkanje nk'umumenyeshamakuru ko nta kamo nigeze numva yaziteye
Kuhijuki ya Amerika Washington DC mukirundi ni kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icyizere cy'amenyeshamakuru barengije na bakura amaradiyo yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'icahe kwino ntwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icingona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baratungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe agira ati
ndabaramukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cyifuzo cyacu nje nuko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu cy'amavukira kandi na umusaba nuko yogabanya ibihano akabiheba se barundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu yego ndabashimiye
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uraje imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma kurutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa nico kibazo nawo urimo mubashobora kuvuga kutahukana canke guhimirizwa icu umunyagihugu avuga cyo kivuga kwiki nico ona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imice y'abatandukanye bari mu buhungiro handi gutsako ari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntonde z'abarondegwa n'ubutungane bw'i Burundi
Murundi umwe gihugu ndamwumvise umwumviriza araje ishinga nuko mu Burundi bagaruka ituze abantu bagataha mu byabo bandi gihugu byasubira kwitwa Burundi bw'amata n'ubuki ariko ntiyagakwimirira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta ikera kamo mu gitande ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakibagira yuko abanyagihugu n'ijuju n'amakungu ntabwo ari ibijuju urumva ko nk'iyo bavuze ngo bakira kamo abantu ngo bahunguke bamaze kubona leta ifite bonyine ibintu by'ingonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashyize ku bihano ngo babashyize ku mitahe mpuzamakungu imitahe ikigi gikora bimeze nk'ibintu by'amabuyo nibaza ibyo byose ni ibintu byari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero ndabona hari abanywanyi bakomeye ba CNDD-FDD hariho n'uwahoze atwara uwo muganga wa CNDD-FDD yari arongoye umugabo wabo bayisite bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamateka itangira gukunda Ndakumana yarongoye umugambo wa CNDD-FDD imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka wa nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo arava mu bihugu bya Buraya aravuga ati jewe ndavuye mu buhungiro ndatahuka iwacu nari ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri bo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabarira mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda batiyago n'abo bantu ntibibahe impapuro za murekarengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'u Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bagakora ibihushano n'ibyo bavuze ibyo rero ni ibintu abarundi bari bakwiye kubona bakabyumva araba imitahe bashize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazina iyo yose muramaze kumva parifite ntacayivugako kuko murundi urabona ko harafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumutabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuki zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko nyinshi n'izina byemuvako hanyuma agashobora gukorera ku mbure abarundi n'uburundi byambiye
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira mubwe ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari kubijumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta nshasha ihari atayemera none agace nagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari kiringo c'ukwezi kirenga ko yarahigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'amezi abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
jewe nagenda babwire nicyo narigeze no kubivuga icyo gihe nabivuga abantu banabifashe ko bishakiye
dari ana ane na bari ya bari haishiguro chatu nari ke kutu gari kama ishure no jewe na ivalisi nda ishimiye umu na juhugu umu ivalisi nda ishimiye umu kuru yudu no muta hari nacho dutise jebe sa kubgachu nato umu na nabi inu dutise dutwa umu muzi icho dushogura kuwa dutwa mkunge mbona bari kubarengo juhugu chatu nari umu nashaka yomu hakanya ivalisi nda ishimiye ukwe zini jo ni vito aliko uri asi vuto numu si uose vuti asi ama tanyo nipinani si mato kukiru muna pati ingo kibereye kukiru muna pati ingo umutima uyu mchuba musa ikigara gara nizyo mwamizi mwizanya na kari kuchanya mbele na nubu inga abanu warabuza wati amareta yote chango mkuligi huku wamu rani lakumeza tatua mate kumisi jana wa mate atuari jihugu ni oga raba wakabona ino mbele yonu warifiko aho oni rekini wano kukani reka tumurindi le tumuhayo meza tatutuwa hizi ya tuwa mada ukure ya marunda hiko ukwe zisi vito kukuru iji uga sisisha kawa mada ukure ni mjinishi mura waza tuwa kisa makuru yoko hako abandu wa ungu sivu kutaka hivirundi ahungu hariyama liko wala rondo vile wabi hivirundi wahu nda kame kame hivirundi ugeo zemu kare
hama abavugwa na woku watahawa kwa mitazani hariho abo bivuga ko batabava muri Tanzania na nka RCR yaranavuze ko hariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu biragira mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye no gukingira impunzi nta handi zindi yatafite yari byage kumbure ni naba aho ngeza kubona murabona ingene n'ijoro rimwe ryahije ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo cyangwa kuri gukorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije n'ijoro rimwe abarundi batanu igihe yagakora mu mwabi menye n'ijoro
ahubwo ngo ni
batanyurije abarundi bashika batanu ndagenda kubwira yuko mwishyize igihugu cya Tanzania hari abantu barenga mirongo ine bamaze kunyurije atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyirugiye bagatwaga ibirundi kugira yari bikigwa n'ayo mashyamba ya Tanzania. Tanzania ni igihugu kiri ku kibera nabi akarorero muri politiki ya kano karere n'abariko baravuga bati hako twikigwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko bagenda reka tuje kugwa mu matongo iwacu reka tuje gutwira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe kikuvuga ko hari abantu batashe kubera icyuze riri mu Burundi.
Ayo makuru yafitiye ibyemezo nk'amenyesha makuru Gabob
ayo makuru tisha kuvugiriza afite ibyemezo ni kubera turi kure na kure ni ukwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabuna semerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora ikintu twese twahora dukora kidufasha kwibeshya.
Wavuze ati nta cizere, hari umunyagihugu wavuze ati haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yuha umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana. Wewe na uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uvuga ati byari kugenda neza n'ibyo ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyeshamakuru bahunze muri no minsi ya mbere ubona bitariko biraje habona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye.
Barasisi bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira injyango agashikiriza cyangwa batugwandiko cyangwa akagira n'intumwa arungisha kuvugana n'abantu bamwe bamwe bizwa n'ako kamukiwe iyo avuze ati turasira kama abantu bahunze bahunguwe ejo data nibareke guhugurika ubutera kamo ariko basi babavugiye bati hari radiyo y'Uburundi twaturiye twugaye turasira kama bahoze bayiserera ko tugiye kuyigurira mu minsi ya vuba dushireho imigwi igiye kuvugana na ingene ayo maradiyo yishyira gutera hariyo amaradiyo za RPA hariyo amaradiyo za Gonesha FM hariyo amaradiyo televiziyo za Rolling Stone ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo imigambo mushika murenga cumi muri mu buhungiro turabate ya kamo ndagurungi kila mungisi za inzimu ya mishkina ngande zingu wa waga temu gugu mwiyage izi ngeme zishwara fundi ikara mwiyage tauka mungisi chuka komeza
yaravuze ko agiye kurungika mu mubonana aheruka kugirana n'abari muri leta yiwe yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura amatari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo ziri
ega ivyavuga murundi ni bimwe na nkundi ze amari cyatarikara none muri bagiye imyaka umushyiranganzi w'intara hagati ya murundi za patelwa na ndagiye yamaze ari kariyereka mu mabarabara ya Bujumbura bya leta ba Bujumbura ya Rugusi azazana Kivare ariko aza ngo kubwira amagambo y'ihugu ngo barundi bahunguke baramiye ashobora guhamagara abarundi ngo bahunguke kandi bariko bumva abantu bariko baranyirizwa n'ubu hati Bujumbura.
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe ivya politike buzuye amabohero kuva mu 2015 ko ataco bagomba kubavuga ko ega nabo nyene barakeneye kubaka Uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira. Aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwaronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira kuri no radio juge ya Amerika ariko kandi hambavu yako kabazo Carlen hari byumviro byuno atashinye kuduha amazina yiwe
beshi mwatswa batayubuzi ga leta amubataye kwego gucungera imitekano ba sudana ya polisi tudose ninguvu z'igihugu data tani yaroka yakamu nukuri nikiza uko kazotuma yuchi sununura uko zi yanguvu hama zogaruka zogaruka nishakati ukura kujabakura yaroka yakamu kunu kakiriwe nukunu niwaza kakini kwa menshi ni bahunze ate wakamu bahunze mvuzi mitekano bamwe uko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi ateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo zose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bakafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamu kubacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka akarora ivyo kugwa cha mbere kuboraba ujya bushobwo z'ibihumbi n'ibihumbi mutekano mu shiranganje nako umutekano yakivuze neza uvuga ati kijya gushuma mu gasho cyuko akabandanye kimugaburira guhomba rero bijya bihumbi bashize mu gasho ni nguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambye kubera batumvikanye kuvyo ubwoko canke kuvy'intara yabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose zari nguvu z'igihugu harya ijya leta yacu yokorana igashiraho itegeko kandi itegeko ritobasaba inguvu nyinshi kuko nijyo kurenganura barenganije ati abataye ubuzi bwa leta leta ko umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha itari bwahere agasubizwaho ibyo byotuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse bumva ko umutekano batsinzataye bumvise yuko bapfunze bapfunguwe bakumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure vyo biruka inyuma ata vya bindi vyo gukizura bigikorwa n'abasivile abatabihemberwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano hanyuma kumva yuko basubijwe mu buzi izo zotuma benshi baza iyumvire nawe ibihumbi n'ibihumbi barafise umukoresha nka leta yababwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu by'amazi mu mavuriro nahihe n'ingufu z'igihugu ziba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi yicaye uno munsi akayishyirako gikumu abo bose buza ko nakubwiye si kigo ndabaha barazi ko ataheza nk'umuhira ntibosha bagaruka bugaruka ko n'ingufu zatatanye ko nyinshi barakeshije ubuzi ntibabutaye ko nta muntu atagaza atagiyeho kandi rero icyo leta nicyicarire ijya mbere byaba bikoze mu gihugu cyacu murazi yuko byakorewe abahungurutse n'abariyo leta kujya yitwa ko ari leta nkozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishyizemo ishaka byashoboka byotuma n'abandi bikorera utwaba bavuga ati cya gihugu utoja kugikorera nuko wikorera utwiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafite ibyo bakora bari bafise ibyo bikora kandi baratera imbere ikibaraje ishinga cyane abikorera ari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwawe gukorera iwanyu
akamu ngo niko bacura gusumbya ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi numva ko baraciye ubwenge ibyo rero nibyo sende besede itashoboye gutahura nuko nyine ifite ingene n'ubundi isoko n'igihugu umuntu ari ingene yicaye gitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge biza bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara twe ntidushaka amagambo dushaka ibikorwa ibikorwa nabyo ni ibyiza ibikorwa ni ugufata izo ngano ya kuri turose zakoze amani zakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ngarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bageze umutekano nizifata bajya bicanyi bose binyegeje mu nzego z'igipolisi igishoga n'inzego z'iperereza bavugiye haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwisigura ku bibavugwa ko hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'agace kagira y'ababiri harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yagira ibyegeranyo avuga ati babona aba bantu banani kanaka kanaka bahavuze muri ubu bwicanyi bw'uwo munyagihugu bw'abanyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigeze umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kazungu w'iperereza yakije umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyitse mu mirimo y'ubutunga abantu bicwe bagize uw'amahoro n'amazina umwenge yabaye bimwe mu bifaransa bita opre n'amazina umwenge yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa igihe rero cyose abo bantu abarizo baziba barongoye izi nzego zimwe zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigira bitara kamukiyereye rero njyewe nkagira ngo abo banyagihugu barundi bazumvise uno munsi singona icyo iyo leta iriko irihatira mu kuvuga amajambo ngo tujye kuri ikintu umwe nibakore ibikorwa nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tubyumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe tuzakendeshimye amaze ashyikiriza itegeko ubwicanyi mu Burundi burabandana agatotse dukarabandana mu mazi bisi bumva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konfesa bimana konfesa
mbebo ayo makuru
ni umutamakazi bariko baranyaza inzu mutamezi bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamuturirira nitwe yimbuye wumva iyo ntwaro abanyagihugu bo
yitabaye nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu vyo we yibaza ko vyotuma icizere kigaruka ari ugushiraho itegeko yise iryo kurenganura abarenganijwe muri bo harimo ngo batakaje uzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RP bisa nkaho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari RP yahameze gute inyubako ziracungerewe ejo mama koresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko byagenze
itegeko ryeje guhana umukozi wa leta wese umutegetsi wese witwaje amabanga afite mu gutoteza abanyagihugu ari uko kubakura mu buzi ari uko kubanyaga ari uko kubononera ibyabo iryo tegeko ririho iryo ririho nagenda ababyeyi yuko nitwataha mu Burundi igihugu cyaciye kugaruka mu iteka igihugu cyarenze abakuru b'igihugu n'indongozi zikunda igihugu ibyo byose bizoba abarundi banyazwe amatongo yabo bagiye yasubizwa abarundi bakuye mu buzi bwabo hadakurikije amategeko kugira hakizwemo abo batendegetege abo bazitwarira leta leta ibyo bashungurusha mbere basubize mu buzi ibyo rero nagenda ababwiye ko amategeko y'u Burundi ntarinze yose yashanzeyoza
ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nkavuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka nica umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nazi ugorubanza uvuga ni ku rubanza gwega Burundi muri rusangi canke ni RP ya gusa
uya muri rusangi cyane ntitwari kwitwara muri rusangi kuko izige leta yaparanganije n'ukuyoro twe twitwaye ku bintu by'ingene yaturira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari biriyo bakabwira abapolisi turabazi abapolisi yabitwaye uno munsi imodoka za RP yagiye ko zikoreshwa yari abapolisi nyine baduzire wabahoni
bisubirize aho ibyo bayakuye mu gushungusha abo iyo leta yabo yone
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabwiye yuko hariho bamwe mu batumye twa twiteze batashobora kuboneka ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyesha makuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe ari no mu murwi ujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi CNC akanama ya dimwo aratubwiye kugaheze ubu dushobora gusangira ikiyago gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko atari kwavugira urwego CNC nubwo hari tubazongira ngo duke ashobore kuza kwishura afatiye kuvyo abayemwe ngaho yabayemwe muri sense amazemo igihe kinini Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe rugurika mugezawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduke kwijamba
ndakuramukije Bobo
ndakuramukije murakoze murakoze ndakuramukije namwe ndakuramukije namwe ndakuramukije neza
Yego. Jerome harakabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye ku bintu vyifashe arazi majambo atandukanye ubutegetsi bugenda burashikiriza kuvyerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru atakibanza gafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wowe urabivuga kwiki
Yego urakoze jewe nibaza yuko iyo amatora heze urabona aba hatanguye ikiringo bishasha abantu bavuye muri bya biringo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo ateza kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ibyo gusubira kunywanisha abantu kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu migwi itandukanye ubu rero nibaza ko icyo bariko barashyira imbere uri kurabiraba no kugerageza ko imigwi yose yari yatatanye yosubira ikiyunga niyo rero bavuze gutahukana impunzi nizo sindumva bavuga ngo gutahukana bamenyesha makuru ku ruhande rwabo bonyine ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu jewe ku bwanje numva umenga abarundi bose bumva barimwo utafashe ngo umugwi ngo wamenyesha makuru ngo wababwiza tunga ngo w'abanyapolitike ngo w'abandi mu migwi itandukanye je ku bwanje nkumenga ikibakishijwe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro n'umubuki umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza kandi bashya batangura bati mbega banaka bobo butahuka gute twuganira iki kugira batahuke icyo busaba natwe icyo twubasaba tubigi iki nibaza ko muri iki gihe cyo gushyikiriza imigambi mikuru mikuru biba bikiri muri rusange hatamaragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku mugwi umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba n'ibyo twusaba je rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane ku bwanje numenga ntibirajya kure ku buryo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba atangiye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero umugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bahunze
Bobe ya makenga yanyu ivyumviro vya Jerome biriyamaze
nibyo numviriza Jerome murundi avuze neza kandi naje ubyibutse nari navuze yuko nari nashimye naje kwishyura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora ku mbere umugabo w'umunyeshamakuru natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe cyo ntidusaba ngo umukuru w'igihugu nadutera akamo utwaco oya no kuri ariko turasaba ko agaragaza akagaragaza ati abamenyeshamakuru batotejwe bugariye ibimenyeshamakuru byakiriwe nibatahuke ibimenyeshamakuru byabo tuje ukwigigene bisubira gutsinda ibintu mu Burundi nibyo twari twibaza yuko atari ko binaho ntacyo abazotaha abazagize bazotaha abazagize ngaho ngaho bazaba batashe ntabanyesha makuru kuko nibyo bagiteye amaradiyo bagiye gukorera nico navuga kandi yo kugeje rero navuze genda mutahurije na kujana
Jerome twavuze ko tutaja kukubaza cyane ibyo muri CNC kuko utari kuravugira CNC no munsi nubwo urumunywanyi wa CNC ariko dukundire kano kabazo tugacishemo nk'ibisanzwe ikibazo cy'ayo maradiyo yugawe kirabugwa kwikinga ho mu Burundi haba munyamuga haba n'urwo rwego umugabo utaruvugiye cyane ni kintu ubona kiriko kiratera ruhombo ni kintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno gutegetse bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga 5 mu guhungira
jewe ikibazo cy'amaradiyo yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise rero ndabifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu jewe rero niko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wariko burajyaho jewe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyangwa gusanura ibyo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu byononekaye byo gusanura ibyasambutse ufata ko n'ibyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe aja muri urwo ntumbero hanyuma rero akazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo wabwiyemeje byo gusanura ibyasambutse no kunagura ibyononywe n'ibihe bigoye igihugu cyakiyemo bizoja mu ngiro kimwe kimwe ukwacu ayo ku binyamakuru byavugawe kubera byagirijwe amakosa y'umwuga nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejwe urwego sense n'izo ndarurimo imyaka igiye kuba 10 mugabo sindarupugira nkatavuga rero nti mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro nibaza ko ibyo biganiro bizoba ari bisaba ko hafatwa ingingo nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zizigejwe kandi ko mvuga ku byo bavyugawe byagizwe nk'amakosa y'umwuga
ego reka twumve none wundi munyagihugu wasanga ugutaha kubire sabwe
ariko muhunziye nagomba ubunyene gucamira akadamu gato ishire ku byo Jerome agiye kuvuga nagiye ndamumenyesha kandi ndaramwibutse kubwo atabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri iyo tariki atakinyamakuru na kimwe yewe ndi mu byugawe bigaturiga shugawe hakurikije amakosa y'umwuga nimenyesha makuru murabizi murundi nta kimwe nimenyesha makuru cyangwa ingingo ya sense cyangwa y'umushyikira nanjye ajejwe ibyo kumenyesha makuru amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonerakure hamwe n'abakozi b'iyo guperereza n'abakozi ntako nashaka gushyira
izo nabitandukanije jye navuze kuko hari ibinyamakuru byaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyakiyemo ariko ayo n'ibinyamakuru byugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagizanye y'umwuga nk'ibiti ko navuga ibinyamakuru nka za BBC vodami ndabona ibinyamakuru byugawe atari byaturiwe nabitandukanije
reka duse nk'ababegereza bukebuke ku musozi wa kino kiganiro ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kugira neza ugutahuka kwamenyesha amakuru kugira neza abanyagihugu ariko agacishamo ijisho icyo yise ngo amenyesha amakuru batuka ubutegetsi bw'ibihugu byabo gutyo ngo nshize mitwa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo
amahoro cyane abo ku ijwi rya Amerika ndo mu Burundi hama nk'abandi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi kandi mushyigikira kabiri cha maîtrise hama mu bantu bahunze harimo abamenyesha makuru nibyo hari amaradiyo atagikora za Europea za Terre Renaissance za Bonisha nibaza ko nyamukuru ari nk'amwerezo rero haraho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radiyo zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga amakuru mbere rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo twumva avugira hanze ukamenya ngo harimo n'ibintu bifise intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara none aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zige radio za humura inzamba iki bishobora kuzutuma nubwo buhunguka bakabagirira ikigogwe bakagaruka bizotuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva aba bavuga ibi na biriya ko yamaradio yahumura ku buryo atacizere bazoba bakibaha nk'abanyagihugu kabamenyesha makuru bari independent.
Bo bizivyo byino menyesha byino munyagi ugavuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemo cana maradere mu buhungiro agasoza avuga ngo nta banye politiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki
uwo munyagi ugu Burundi ndamutahura cyane kuko kino winyene hariho abanyagihugu biyumvira gutyo na cyane cyane abanyagihugu bari mu bigambo iri kutegeka nka CNDD-FDD n'abanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru par exemple ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation bimwe twita akarangamutima ko gutohoza urumva nk'abanyagihugu bumvise uri kuravuga ko umushikiranganji wambere iyo numva yagirizwa amadeti y'ubwicanyi ukanayavuga niwe bumvise mubwije mukiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyeji y'ubusuma yahombesheje igihugu amamiliyari hariho n'abanyagihugu bace bavuga bati yaho iyo radiyo irubangukira kuko agutegeke Barundi niyo kubatahura kuko nibaba bazi icyo ari cyo journalisme d'investigation nibaba bazi n'icyo bita journalisme critique reka mubindi ntibagire ko mu mugenzi w'ikirundi harimo bya bindi cy'ukubaha ubutegetsi abategetsi ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika icyo nakwita kubakurikiranira hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mu kuri abo munyagihugu kugenda mutahura cyane kuko si umwe ariko ku mbere ntibake ariko hari abandi benshi bamutahura
hari ubutumwa nashimye kudasomwa kubw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi rya Amerika kuko ariho ubwaza bubatse imbere canke bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye ariko reka imbere gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaho ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute ku ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze jene uvuga ko kazi uza kumwuga wo kumenyesha amakuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha amakuru agaragaza ko kuri kwa umumenyesha amakuru atari umucangiro cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha amakuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kuba aho rije no kuvuga umumenyesha amakuru ari izina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagararira umwuga wo kumenyesha amakuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga woshobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndaze mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugirana imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega aho bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi bubagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango ni umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama izagoranye bakabigorora izatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama hari inama kandi hari imana.
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kiriya gihugu kuri imbuno butegetsi bushasha naka
sino zangutangwe mango ndondere ibindi byinshi mvuga Jerome yahejeje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe infobeko nibyo kazoza kuvuga w'ubumenyetso makuru mu Burundi kari mu minwe y'imigiri ibiri hamwe hariho umugwi w'abamenyetso makuru ubwabo abo rero nikijya kubatandukanya ngo tugire ngo abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero nibaza yuko ibyo byose abamenyeshamakuru mu miryango no mu busanzwe nibo bakwiye kuraba ikiuma bivuze bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora guma twicunge amategeko hanyuma tukikora twicunge n'ineza ya bose alo aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umenyeshamakuru kari aho rero njyewe ngira ndabivuge ntandukanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umenyeshamakuru kariko kaja mu manga iyo ndaze iyo ntwaro yatendedesede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi zisa ko bamutumye mugenganje Jerome Niyonzima hari mu rwego sente turabizi nziya zivuze harayo imyaka wundi myaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira abazogira ababarire biyandike mu kamana nibareke kuba nkawe nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kuyivuga ba leta bagejeje gusubira utwabo n'uwenda bahenda nibagende bahagararire iteka cy'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndacyaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi ugeze sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri kirasabye sente nive mu gace rebe ntitubabwiye ngo nibakore ibintu na ziriya sente ndetse tubategeka ariko nibaraba ingene kwiyandika mu kamana ubwo bwoge bwamye ruvuga nk'ubwoge bw'igihugu mu cingero kuri leta niriyandika mu kamana bahagararira agateka kabagira bamenyesha amakuru yo kubatotejwa mu Burundi harinde kudoma
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa bushikane muri sense nubwo no musudahagariye sense muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantumise aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo urwego sense biyandike umutama uko utayobugira cyane sense yobugira badamenyesha amakuru basanze bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kuja imbere y'ubutungane atawusubira kuja kuvuga ngo mbega ngo ndekuraba cyangwa igiruko mugabo icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana iziriguro vyabo bakapfunzwe icyo kintu twese twagishyigikira ariko rero sinoza kubwira sentare ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwahava nemera izo ntashobora gushyitsa mugabo icyo ashyigikiye na jewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo simwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bitegereza kuko burya umenyesha amakuru afunzwe n'igihugu kiba kiriko kirahoho.
Nuko rero Bobo yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashoboye kwitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta cyizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo abivuze gutyo birashoboka yuko kwizera zitakunganya mugabo jewe ndizera yuko ata kintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabigira inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure bisho bari bagizwe n'ibindi bisanzwe cyane bitaraga cyamutwe hanyuma gasanga bose baratawutse babaye bene Burundi jewe kuva aho mbone yuko nabari barahunda mu myaka y'indwi na kabiri 1965 ishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyane afite umwizero ko n'ibindi byose ubutegetsi bubishyize mu ishyaka nabo byegana bonyine bakagira uruhara bagashyira mu ishyaka bakaganira bakajya inama atakidashoboka kuko ibigira inama bigira Imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA Kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana agahindukira.
Ye nuko akajambo kanyuma mfite na bila kubiga ishimiye kubera ko dufite amakuru menshi yaba kumworohereza kurangura ibigambi bikuru abajambere ye nibaza no kumusabira agashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu byose bimuze ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatoteze kabanda kugarikana na bankunzi na ba dose ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye imigambo bari bagejeje kubaka demokarasi mu Burundi maze abarundi ishinga igihugu zabo Uburundi busubire kwica igihugu cy'amasano benshi.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri Sanga Bob, ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze.
Akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba abagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimo y'abamenyeshamakuru bakorera mu maprovensi yo hagati mu gihugu cyari kimakumbuye ntashoboye kuboneka mu myanya umwanya wa mbere w'ikiganiro. Hanyuma ikindi uvuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko ubundi kubitega bwa bushyitsi bugishyire mu ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri rya dutahu twosaba ibi n'ibi 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 twosaba ko byubugenda uku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo n'abashyi.
Ego wakoze nawe ejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze.
Jewe n'ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi neza nimwantumira ari byo ashobora kugira icyo nterereye zogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine nahita mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nibutsa ko Jerome Niyonzima nawe uri umumenyeshamakuru ngaho mu Burundi ukaba uri no mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze namwe bw'inshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye ijya nino bakoze abanyagihugu batandukanye baturungikiye ivyumviro vyabo haba kuri Facebook canke kuri WhatsApp kuri micro mariko manager Diane Nina Hazwe ni ikiganiro nabategura inongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza ca virus ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi ari naco gituma dusaba imbabazi kuri aho hose ho bahaba twasorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu.
Radio Ijya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Ugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo abanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Ooh. yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumure